Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa gatanu itariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro vyacu byo kuri no saha muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Kubisaba ni kimwe, kubufisa uburenganzira bwo kubisaba ni kindi. Hategerezwa kuboneka igituma mbega naka abisaba nkande. Nimba bifise ububasha uburenganzira bwo kubisaba imvo ashikiriza n'izihe.
Uyu ni Ambassadeur Renova Tabu aserukira Uburundi mu kanama k'ishami rya ONU yita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Geneva mu Busuwisi. Yishura abasabira Uburundi ko bukugwa muri ako kanama babwagiriza kutubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Iyo nkuru hamwe niyerekeye igikogwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 mu Burundi caraye gitanguye n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye izo nkuru zose. Ikaze rero mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane. Ndamutse n'abaduteze amatwi tuyahere muri Afrika. Leta ya Ethiopia yarakuye mu buzi abategetsi batanu bakora mu mabohero inyuma yaho hasohokeye raporo igaragaza ihoterwa rya kiremwa muntu muri imwe mu mabohero y'ico gihugu. Abo bantu basezerewe ejo ku munsi wa kane ni batanu barimwo umukuru w'amabohero yose muri ico gihugu ca Ethiopia. Bakuwe mu buzi inyuma y'amasaha make ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu rifise icicaro muri Amerika Human Rights Watch risohoye raporo y'ihotera rya kiremwa muntu ribera mu ibohero ry'i Ogadane riri mu buseruko bwa Ethiopia. Kuva atanguye amabanga yiwe mu kwezi kwa kane, umushiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarahinduye ibitari bike mu gihugu harimwo no kubohora abamenyeshamakuru bose bari bafunzwe gukura ivyaha ku baharanira uburenganzira bwa muntu bagirizwa ko banegura leta. Prezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo ku munsi wa kane wabaye umunsi wa mbere asubiye mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu inyuma yo kurokoka igitero cya grenade mu kwezi guheze ariko ariyamamaza. Mnangagwa avuga ko leta yashyizeho ingingo zose kugira amatora abe mu mwidegemvyo atawarenganya kandi yemewe na bose. Avuga kandi ko yatumye ko abarorerezi mvamakungu bava ku isi yose muri ayo matora yo kuwa 30 z'uku kwezi kw'indwi turimwo. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavuga ko gutuma ko indorerezi bidasigura ko amatora azogenda neza bagiriza umugambwe za NUPF wiwe gukorana n'umugwi utunganya amatora kugira bazoshireho intonde z'abafuye mu bazokwitaba ayo matora. Hano muri Amerika, leta ya Donald Trump iriko irakoresha ibipimo vya DNA kugira ishobore gusubiza abavyeyi abana barenga 300 bagisigaye mu kigo bakoranirijwemo igihe batandukanywa n'abavyeyi binjiye mu buryo buteye kubiri n'amategeko muri leta z'umwe za Amerika. Ivyo leta ibikora yihuta kugira itariki ya 26 z'uku kwezi kw'indwi yahawe na sentare ngo abana bazobe basubijwe ababyeyi babo ntizoshike ivyo bitarahera. Ni mu gihe kandi Trump yongeye gutsaba inama nshingamateka ya Amerika kwihutisha gusubiramwo gusha amategeko agenga abimukira aha muri iki gihugu. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu aserukira abana avuga ko afise amakenga yuko ibyo bipimo bya DNA bishobora kuzokoreshwa muri kazoza kugira bagenzure neza abo bana kandi babaneke ubuzima bwabo bwose bazomara aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naye muri Thailand abantu batari bake ntibazwi irengero inyuma yaho ubwato bwari butwaye ba mukerarugendo bwibiye mu kiyaga ku munsi wa kane ejo ku nkengera z'amazi ya Thailand nk'uko bishikirizwa n'abategetsi b'ico gihugu. Ubwo bwato bwari butwaye abakerarugendo bari bagwiriyemo Abashinwa bwabamye bushitse mu izinga riri ahitwa Phuket kandi abategetsi bavuga ko ibikorwa byo kurondera abazimiye 53 byahagaritswe inyuma yo gutabara abagera kuri 48 ubundi bwato bugira kabiri bwaribiye kuri uwo munsi nyene wa kane ku nkengera z'iryo zinga ariko abategetsi bavuga ko abakerarugendo 39 b'abashinwa hamwe n'abanyaburaya bari kumwe bashoboye gutabarwa imvura nyinshi irangwa muri ako karere niyo yatumye ibiyaga bisurirana kandi bikaba bishobora kubandanya gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza nk'uko bishikirizwa na buramatari w'ako karere ka Phuket mu bumanuko bwa Thailand. Phuket n'akarere gahurumbirwa n'abakerarugendo b'abanyamahanga abashika imiliyoni 35 nibo byitezwe ko bazogendera Thailand uyu mwaka. Mukurangiza amakuru y'inkino kimwe cha kane cha za nkino z'umupira w'amaguru wo kwisi ziriko zibera mu gihugu cy'u Burusiya cyongera gitangura kuri uyu munsi wa gatanu. Ubufaransa buza gutanana mu mitwe n'igihugu cha Irigwe igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo mu masaha yo mu karere. Brazil na n'Ububirigi bagahura isaha 2 mu masaha y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Ku munsi w'ejo kwa gatandatu naho Ubuswede buzohura n'Ubwongereza, Uburusiya buhure na Croatia. Ni nkino tuzokurikiranira hafi aha ku Ijwi rya Amerika kandi tuzobandanya tubashikiriza kugeza ico gikombe kirangire ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kwindwi.
Urakoze ya Louise kumakuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ibisigarira by'ibiziga by'abantu bashika ku 300 bazize genocide yakorewe Abatutsi bimaze gukugwa mu myobo 20 yo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mu murenge wa Masaka ahugabanira na Rusororo mu karere ka Gasabo niho havumbuye ibyo byinshi byagiye bijugunywamo abantu mu gihe cya genocide. Mu kagari ka Gako niho hamaze gukurwa abantu benshi ku buryo hageze usanga hahoze hari amazu ubu harabaye imbuga ndetse ugasanga imiyobo miremire yaramaze gukurwamo abantu iyindi gicukurwa bagishakishamo imibiri y'abantu usibye imyenda inkweto ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishwaga mu kwica abo bantu birimo imihoro harimo n'ahari amasasu ubundi biragoye ko wabona imibiri kiri yose kuko usanga yarashangutse. Perezida wa Ibuka mu murenge wa Masaka Bwana Gasinzigwa Inosa wavuga ko bamaze gucukura ibyobo bisaga 20 bakaba bamaze gukuramo imibiri isaga 300. Bwana Gasinzigwa yemeza ko abantu barimo gucukura muri aka kagari ka Gako atari abantu bari bahatuye gusa.
Abantu baguye inaha baturutse imihingo yose kuko hano hagiye hahungira abantu benshi bose mu mayira bakaza bakagwa hano. Dukeka ko rero nabishwaga mu mugi nabo bazanwaga hano kuko niho hantu hari hitaruye kandi hahunze umugi kuko abantu tumaze gukura amahangana ntabwo byumvikana ko bari batuye hano muri Gako n'abaturukaga n'ahandi.
Igikorwa mutekereza ko kizishobora kurangiza ryari?
Kose sije kugura ngo kizarangira ryari kuko n'umutundi tugari barimo baraturangiramo ibindi byobo. Urumva rero niba bikunze ubushobozi bukomeje kuboneka twebwe ntabwo turambirwa turakomeza kubashakisha.
Imibiri y'abantu irimo kuboneka ubu imyinshi yagiye ikurwa mu byobo byari bisanzwe byifashishwa mu kubika amazi akoreshwa mu ngo, amazi ava mu bwogero ndetse no mu bwiherero. Ibi bikaba biba ngombwa ko hari amazi agenda asengwa. Nyiraneza Philomene umuyobozi w'akagari ka Gako mu murenge wa Masaka avuga ko muri iki gihe bahura n'ikibazo cy'abantu bahisha amakuru.
Ahantu hamwe turasenya ngo tubure gusangamo imibiri kubera ko iyo aho tumenya amakuru turabanza tugaceke cyangwa tugashakisha aho ngaho ko hari imibiri, noneho nyuma yaho imibiri yabonekamo ukabona wenda harimo n'ibindi byoho hanyuma agafatwa umwanzuro ufatiwe inzego zitandukanye ari z'ubuyobozi na Ibuka hanyuma zigafataho umwanzuro hanyuma yanzu ikavaho. Ariko ivaho yarabanje gukorerwa expertise. Hari aho twayize hari abantu nyine bari bahari icyo gihe ariko nk'abandi bona baragiye bagura aho ngubu hari abantu bagiye bafatwa guhisha amakuru nabyo ni icyaha. Abo rero bagiye bahisha amakuru kandi bari babizi ko byagenze gutyo abo nabo bagiye bafatwa gakikirizwa inzego z'ubutabera bakabazwa.
Kugeza ubu muri imirenge ya Rusororo ndetse na Masaka amaze gufatwa abantu bagera kuri 20 bagaragaweho ibyaha byo guhisha amakuru y'ahantu hatawe abantu mu gihe cya Jenoside. Bamwe bakaba baragejejwe mu nzego z'ubuyobozi, abacitse ku icumi bakaba bakomeje guhangayikishwa n'uburyo abo bantu bahita barekurwa bivugwa ko hataboneka ibimenyetso.
Ariko icyaje gutangaza nuko mu byumweru 2 urukiko rwamugize umwere ngo natashye, uko nkanjye sindi umunyamategeko bikuri dukeneye umufasha mu by'amategeko kugira ngo azadufashe izi manza bere kujya babarekura kuko amaze kurekura benshi cyane.
Kugeza ubu hari bamwe mu barokotse Jenoside baza buri munsi kureba uko iki gikorwa kirimo kugenda mu cyizere cyo kuzabona amababu.
Iyo ndaha kabona dukuramo abantu nubwo babifuka upfuru birwagashinyaguro ako muri nge numva hari icyo niyongeraho. Ndamutse meranwe n'agahinda ntacyo naba maze, bariya bagiye nkasigara. Ni ukuvuga ngo icyo nasigaye ni uguhagarara gitwari aho tubonye iyo mibiri tukayishyingura. Nubwo wanapfa ukavuga uti nubwo mpfuye ariko mfite icyo nzagenda mbwira abo nzasanga babandi nabuze. Nagize n'ihungabana rirenze cyane kubera ibintu nabonye, nk'umuntu wavuye mu kiriziya Ruhanga, wavuye mu mirambo, wabonye abapfu bapfa, wabonye katiripolari zikurura abantu bacu bagihumeka, zamaca ku ikiba imodoka bitunda. Numva ubugabo bwanjye n'ubutwari no kwiyubaka imbaraga ari uko nahagarara aha hantu abantu bagashyingurwa, kuko nabo bari abantu mpagarariye n'imiryango yazimye.
Ntawe uramenya igihe imibiri imaze kuboneka, haba muri Rusororo cyangwa se muri Masaka, igihe izashyingurirwa mu cyubahiro, kuko uko bwije n'uko bukiri hagenda hamenyekana ibindi byobo byindi byajugunywamo abantu bigafata umwanya munini kongera gushakisha abo bantu. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi. Ambasaderi Tabu Renova aserukira Uburundi muri ONU i Geneve arahakana amakuru yuko bamwe mu bahinga ba ONU bimwe impusha, kuvuga visa zo kuja gukora amatohoza acukumbuye mu vyagirije bijanye n'ihohotera rya kiremwa muntu. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninazwe, atangura avuga ico yibaza ku cegeranyo umugwi wa ONU uriko urakora amatohoza ku Burundi washikirije akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu mu nama yayo ya 38 isozera uno munsi i Geneva mu Buswisi.
Turi mu 2018 uwo mugwi nawo bawusabye gutohoza ku vyabaye mu 2015. Umengo wihaye intumbero yo gutohoza ibintu vyose vyabaye n'ibiriko biraba nk'umburengera ngo nibizoza. Igihugu c'u Burundi nticigeze cemera uwo mugwi, nico gituma na raporo gitanze kigira kiti ni raporo ntituyemeye.
Harimwe ivyo mubona umenga bakora ku biriko biraba ku vyabaye no kubizoza, ivyo biriko biraba ivyo vyabaye harimwe ivyo mwemanga ivyo bizoza vyo tuvyihorere kuko bitaranagera kuboneka.
Icyo kibazo ntidushobora kucishura kubera yuko ibintu bivugwa ni ibintu baronka ku munwa. Mu gihe rero babironka ku munwa, igihugu cy'u Burundi ntigishobora kwisigura kuri ico cegeranyo.
Hariho abemeje yuko u Burundi bwimye amaviza abahinga ba ONU baba bashaka kuza gutohoza, abandi nabo baramuka bagiriwe amahirwe yo gushika mu Burundi bakazisubirako. Ayo makuru niyo
aba bahinga twari duheje kuvuga ntaho basabasanira naba muvuze bavugwa kuri aya maviza. Ibyabaye ni biki mu Burundi? Ngifata cawo ngizikijeje gateka kazi na muntu kirafise ibiro, abakozi bakora muri ibyo biro barabasabira amaviza. Mu kwezi kwa gatatu hariho abantu batatu basabiwe amaviza, uko nyene bamenyesha yuko baje muri ibyo biro. Bageze Burundi hariho ucandiko ho komiseri yarungikiye leta y'u Burundi, aho yashima ingene yorohereje uwo mugwi wabo bahinga kandi agasaba yuko bokorana neza. Leta y'u Burundi maze kumenya yuko abo bantu ahubwo bahindutse abandi bantu binjiye atariko bitwa. Leta y'u Burundi yagize iti reka ibi bintu tubanze tubihagarike bibanze bije mu muco.
Abazibuze nabo
nta numwe yayibuze, abazisabye bose barazironse. Kwitwa muhinga wawo ni ukuvuga ko uburekuriwe gukora byose.
Ego abo bimwe ayo maviza yabo
banze duhindukize imvugo, nta muntu yimwe viza.
Muravuze ko hariho abashitseho, muravuze ko
abazironse barinjira mu gihugu cy'u Burundi
bo bavuga ko ari n'abazibuze.
Ndiko ndavuga nti binjiye bitwa babahinga basanzwe baza mu gukora muri bya biro ya ho komiseri Odvadolovi. Ni nk'uko bo kwandikira ikete ati tukurungikiye chef de zone. Wewe ukakira chef de zone kukuzi yuko mu ntara chef de zone atangorane umwakira. Hanyuma wagiruku akagira ati yamara wa muntu wakiriye urakoze kuba waratwakiriye umushyiranganje.
Bamwe muharanira gateka kazi na muntu basavye ku Burundi buvanwa mu bihugu bigiza kanama ka ONU kajeje umutekano. Mwabifashe gute?
Kubisaba ni kimwe, kubufisa uburenganzira bwo kubisaba n'ikindi. Hategezwa kuboneka igituma mbega naka abisaba nkande. Nimba bifise ububasha uburenganzira bwo kubisaba imvo ashikiriza nizihe.
Zimwe mu mvo bavuga harimo ibyagirije bagarukanye by'uko Burundi bukomeje kuzivya guhohotera no gutera ubwoba abaharanira gateka kazi na muntu. Ni navyo Amerika yasiguye ivuga ati turavuye muri ako kanama kuko ariho ibihugu biri muri ako kanama kandi bitubahiriza gateka kazi na muntu.
Ntituzi neza yuko Amerika yoba yavuye muri ako kanama kubera Burundi.
Buri
ibyemezo yuko Amerika yoba yavuye muri aka kanama Conseil des droits de l'homme kubera igihugu cy'u Burundi ico coba kibaye gishasha ku Burundi.
Barasohoye ambassadeur barasohoye itangazo ravuga mu Burundi bakavugamo na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo harimo n'ibindi bihugu.
Amatangazo ya Amerika ni menshi hari nayavuba dushobora gufatira ko aho iyo mvugo ataruka imeze.
Mu Rwanda ku ruganda rw'ijugi Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufitiye kopi turabona ko nk'igihugu cagana cyace cyasavye ko hakorwa amatohoza bidatevye kuri ivyo byagirije muhakanye. Ubwo ntawo hava yibaza ko hari ico leta y'Urundi yotsa ku ruhande rumwe atagateka kazi na muntu kifashe neza urundi ruhande basabati amatohoza nakogwe namwe mutsi nta matohoza kene.
Biragoye gutahura ukuri n'ububeshi abatari bakibaza mu gihugu cy'u Burundi barashimye ingene biriko biragenda neza. Ntitwumva rero ingene abantu batarigira bashika mu Burundi aribo bafata ya mbere kuvuga ko ibintu biriko biracika mu gihugu cy'u Burundi bagaca bagira ngo tureke natwe tubuze mugabo basaba ngo tureke tubuze bakaba bafise iyindi ntumbero bahabwa n'abatari ko bararonderera ineza y'u Burundi.
Ambassadeur Tabu Renova muserukira Burundi muri ONU Geneve mu Swiss murakoze cyane kuri kano kanya mu hayeje rya Amerika.
Murakoze namwe kudutumira.
Tugaruke kandi mu Rwanda inzego zishinzwe amagara y'abantu zaraye zituriye ibicuruzwa by'uruganda Pico rwa Groupe Lactalis yo mu Bufaransa kuko bitujuje ibisabwa. Muri vyo na mata y'ifu y'abana n'ibindi biribwa bifise agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni hafi 50. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa yarakurikiranye iyo nkuru tumutega amatwi.
Byafashe byibura amasaha atari munsi ya 5 mu mirimo yo kubarura, gutunda no gupakira ibicuruzwa byiganjemo amata y'ifu y'abana n'ibindi biribwa byakozwe na Groupe Lactalis yo mu Bufaransa kuko bikeko uko bitujuje ubuziranenge. Ikigali mu Rwanda ibicuruzwa by'uruganda Pico byari mu bubiko buzwi nka Depot Pharmaceutique Arc-en-Ciel mu isoko rya Nyarugenge hagarariwe na Madame Leocadie Niyonzima. Ni igikorwa cyari gihagarikiwe n'ubutegetsi kubashinzwe ubuziranenge n'inzego z'ubuzima babigenzurana ubushishozi kugira ngo babitwike nta na kimwe giciye ku ruhande. Imirimo yo kubarura no gutwika bike muri ibyo bicuruzwa irimbanije Madame Leocadie Niyonzima nyiri ibyo bicuruzwa dutangarije ko Groupe Lactalis ikora ibyo bicuruzwa byiganjemo amata y'ifu y'abana ariyo ubwayo yafashe umwanzuro wo kubivana ku masoko hirya no hino ku isi kuko ngo yasanze hari bimwe mu byakozwe bigasohoka bitujuje ubuziranenge. Madame Niyonzima ku bucuruzi bwo mu Rwanda gusa yabaruyemo ibikombe n'udukarito bisaga 2,750 bigomba gutwikwa. Aravuga ko nubwo uruganda rwemeye ko ruzasubiza buri wese ibyo yari yararanguye, igihombo kitazabura kuko ubwe ngo yaramaze amazi atari make yarahagaritswe kandi yishyura abakozi ubukode n'ibindi. Ariko nanone agashima ko nyiri uruganda bakora n'aba yagize ubunyangamugayo bwo kumenyesha igihe havutse ikibazo.
Igihombo cyo kirahari kuko maze amezi 8 abakozi ndabariha inzuwaye ndishura naragiye kubitora ibyo byose intere bankeri ziranja ko agahombo koko ni kenshi kandi ni kenshi cyane gose. Aho rero ntavuze nanje abahora bayakoresha.
Bwana Filipo Ndayirukuri ishami rigenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza y'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge aravuga ko gutwika ibicuruzwa byarokoye ubuzima bw'abagombaga kubikoresha bikabagiraho ingaruka, ariko nanone bikagaragaza imikoranire myiza hagati y'inzego.
Uburenganzira bw'umuturage bwubahirijwe bwo kudakonsoma ikintu gikekwaho ko ari kibi cyo nyiri uruganda yavuze ati ni icyo kintu ntabwo ari cyiza, umukingarurire kikerekana nanone transparency y'umucuruzi wagize uruhare runini cyane rwo gukora rikoro cyangwa se guhamagaza ibicuruzwa byari byatangajwe ko bidashobora kuba ari bizima kikerekana none ubufatanye bw'inzego za leta zabigize mu ruhare.
Ukurikije uko Madame Leocadine Yonzima bibarura aravuga ko mu Rwanda honyine byatwitswe bifite agaciro ka miliyoni zikaba ka 50 mu mafaranga y'u Rwanda, ni mu gihe kandi no mu Burundi mu minsi ishize yemeza ko naho yahatwikiye ibindi bicuruzwa bimwe n'ubu bwoko bingana na miliyoni hafi 70 mu mafaranga y'u Rwanda. Icyakora akagumana icyizere ko we na bagenzi be mu bindi bihugu bakorana na groupe Lactalis bazasubizwa ibicuruzwa byatwitswe.
Mu bisanzwe ibi biriko biraba singa hahonyene ni biriko biraba ku isi yose, n'ubundi niwe bari gutegerezwa kuza bakabihagararira kugira babitwike. Mugakwe atashoboye kuza baciye basaba yuko aba hariho umuwisye de justice abihagararira.
Aya mata yifu y'abana y'uruganda Picoro barizwa muri groupe Lactalis yo mu Bufaransa kimwe n'ibindi bicuruzwa bitwitswe nyuma y'itangazo ministeri y'ubuzima mu Rwanda yashyize ahagaragara mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ribihagarika kongera gukoreshwa ku butaka bw'u Rwanda. Birakekwa ko byanduye agakoko ko mu bwoko bwa Salmonella agona gashobora gutera uburwayi bukomeye. Mu mpera za 2017 nibwo groupe Lactalis ikora amata yifu y'abana n'ibindi biribwa rwatahuye ko hari bimwe mu byakozwe birimo ako gakoko bitujuje ubuziranenge kandi bishobora gutera ibibazo ku buzima bw'ababikoresha. Itangazo groupe Lactalis yasohoye rivuga ko dupaki dusaga miliyoni 12 twakozwe twanduye isaba ibihugu bisaga 80 kwihutira kubivana ku masoko no kubisubiza ku ruganda. Nubwo yemeza ko ari mu bahawe ibaruwa na groupe Lactalis igaragaza ko ibicuruzwa we yarafite nta kibazo byari bifite, byabaye ngombwa ko nawe yubahiriza amabwiriza avuga ko ibyakozwe byose kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12/2017 bivanwa ku isoko. Kugeza ubu rero Madame Niyonzima yemereye itangazamakuru ko abamuganaga baza kumurangurira bose yabagezeho hakusanya ibicuruzwa bari baraguze bakazategereza umwanzuro wa groupe Lactalis. Kugeza ubu kandi mu Rwanda ntawe biragaragara ko yaba yarakoresheje aya mata ya Pico n'ibindi binyampeke ngo bimugireho ingaruka. Bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali.
Mu Burundi kandi kuri uyu wa kane haratunganijwe icese igikorwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020 mu banyagihugu badakora no mu banyeshure bakwije imyaka yo gutora mu Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Urugo rumwe rutanga amafaranga 200,000 ku mwaka mu gihe umunyeshuri nawe atanga 1,000 ku mwaka. Bamwe mu babura amatari barongoye intara bafise amakenga ko hashobora kuba ubusuma mu itozwa ry'ayo mafaranga bivuye kubohimba impapuro zihabwa abatanze iyo ntererano. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza.
Ingo zingana ni miliyoni 2 250,000 hamwe n'abanyeshure mu mashure mato mato nayisumbuye nabiga mu makaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana n'umuriyoni niho bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora y'umwaka wa 2020. Nkuko byashikirijwe mu nama y'ababura amatari n'abamusitaneri umugujeje gukurikirana iyo ntererano wamenyesheje ko ku mwaka abo atari abakozi ba leta bazotozwa amafaranga angana n'imiliyaridi 5. No kuvuga umunyeshuri azotozwa 1,000 nayo urugo gose rutozwe amafaranga 200,000 ku mwaka. Mu gihe abo bategeka intara n'amakomine bari baje kuronsa udutabu bazokwandikamo abatanze iyo ntererano, bamwe muri bo bafise amakenga ko ashobora kuba abazohimba utwo dutabo kugira bibe abanyagihugu.
Nuko hari abantu bashobora kwigana ugasanga barakoze amakarne nk'aya nyene hama bakajya gutoza amafaranga y'igihugu umuntu iyo bagombye kuza guca mu ryahumye umugabe mwiza w'igihugu.
Ibicanye n'aya maresi mwaba mwarafashe intumbero zikwiye ku buryo atamaresi ari paralele yoshobora kwibonekeza hirya no hino.
Kuri icyo kibazo umwunganirizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati yasabye abasitaneri gushyiraho inimero ngengagatabo mbere ku rupapuro baho ubutanze ayo mafaranga hategwe ku kidodo cya komine. Ikindi kibazo cyagarutse ni kubaza baraterereye nk'abakozi ba leta eka n'abandi baza barabikoze. Ikibazo cyabajijwe na buramatari w'intara ya Makamba Gadi ni yukuri hamwe n'uwibubanza Nobis Terence Butoyi.
Kozi wa leta usaba tuzi yuko wewe bakatira kuri konti niba washika ku rugo rwiwe akavuga ati tiye bakatiye kuri konti karimwe atubwiye yuko ari ku rugo ku rugo bizogenda gute.
Twasabye amahera babatsikire y'imirima mwibi by'intererano ngene bijanye n'igikorwa haba ku mirima cyangwa ku bantu babashoye nk'ikawa kugira ngo baterere amatora. None abo bantu nimba bazaba baramaze gutera amafaranga badusubira kubaza kuko burya amatsikire y'umurima isa na menage.
Kuri icyo kibazo haba mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati eka no mu mugujeje gukurikirana intererano y'amatora ya 2020 bemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rimwe ruvuyemo. Terence Nahiraje umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yunganiwe kuri ico kibazo na Nestor Bimenyimana ari mu mugwi ujeje gukurikirana intererano y'amatora.
Wavuze ko hari abantu baba baramaze guterera ibi rero turiko turagira biratandukanye abantu bohe tuzi bamaze guterera batanze akabiro ku 2000 na bakuru b'imitumba mwese muravyibuka ibisigaye nako twaratereye nawe waratereye
benshi baramaze gutanga bariko baratanga abafunksioneri bariko baratanga namwe muri ngaha twese twaratanze mugabo tuvuze 2000 ku rugo namwebwe murimo iyo rero niyo niwase ntimuze mwibaza ngo twe twaratanze byarahetse izingo imiliyoni 2,250,000 twaharuye namwebwe ingo ziwanyu zirimo twese zirimo no kuvuga ko riri 2,000 ku mwaka muzobitanga hama namwe babaheresha nk'abandi kuko murimo nako kabijya mu byumva.
Abarongo y'intara n'amakomine bakaba baciye bahabwa udutabo tuzofasha kumenya baterereye igikorwa kizokorwa kuva mu kwezi kw'indwi gushika kwa 31 kwezi kwa 12/2018. Ibiharuro vyashikirijwe n'ubushikiranganje bw'igihugu ca leta vyemeza ko hakenewe amafaranga arenga imiliyaridi 70 kugira amatora yo muri 2020 agende neza gushika kwa 31 ukwezi kwa 5/2018. Hari yamaze gutangwa ayarenga imiliyaridi 17 mu gatumba muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura. Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bimwe bimwe ku ngingo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gucuruza abantu ni icyaha kijyanye no kubakoresha bucakara imirimo itandukanye y'amaboko cyangwa n'ubusambanyi no kugira abana abasirikari bishobora kuba mu gihugu icyo ari cyo cyose. Muri iki gihe abantu bagera kuri 25,000,000 ku isi yose bazira gucuruza abantu. Buri mwaka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza icyegeranyo ku cyaha cyo gucuruza abantu. Iki cyegeranyo kireba ibibera mu bihugu 187 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayirimo. Raporo isobanura kandi n'icyo buri gihugu gikora mu rwego rwo kurwanya iki cyaha mu butabera, mu rwego rwo kurengera abahohoterwa no mu rwego rwo gukumira icyaha cyo gucuruza abantu. Ibihugu bishyirwa mu nzego eshatu zitandukanye: urwego rw'ibigerageza, urwego rw'ibitagira icyo bikora ariko bifite ubushake bwo kugira icyo bikora, n'urwego rwa gatatu rw'ibihugu bidafite icyo byitayeho. Muri raporo y'umwaka w'2018, ibihugu 29 byazamutse mu nzego, ibindi 20 biramanuka. Mu muhango wo kumurika iyi raporo ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatandatu 2018, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko ibihugu 48 bya Afurika biyirimo, 14 muri byo byazamutse mu nzego. Ati Afurika ifite ibibazo by'umutekano bigaragara, ibibazo by'abantu bava mu byabo benshi, ibibazo by'ubukungu n'izindi nzitizi nyinshi z'ingutu, nyamara Afurika iratera intambwe nziza. Ministri Pompeo ati gucuruza abantu byambura amamiliyoni icyubahiro cyabo n'ubwigenge bwabo, bibangamira umutekano w'igihugu, bihungabanya amasoko n'ubuhahirane, byikiriza gusa abicanyi n'abaterabwoba, n'ishyano ku ndangagaciro z'ikiremwa muntu twebwe Abanyamerika zituri ku mutima. Ministri Pompeo yanzuye agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizatezuka na rimwe kuba ku isonga mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cyo gucuruza abantu. Perezida Trump yashyize gahunda yo kukirandura ku mwanya wa mbere mu bikorwa bya guverinoma ye kandi yiyemeje kuyiha amikoro akwiye ahagije mu rugamba rwo guhashya iki cyaha cyo gucuruza abantu.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi, turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Aloys Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri studio i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.